Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi ikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwanamutse Eugenia, imbere kuja ku mugabane wa Afrika, reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bine vya Afrika, mu karere mu Burundi. Abategetsi ejo ku munsi wa kane bavuze ko igikorwa igipolisi kirimo cyo kwegeranya abasegerereza mu gisagara cya Bujumbura kitazohagarara kugeza bose bakuwe muri ayo mabarabara. Urunani Fenadebe rw'amashyirahamwe akingira agateka k'abana mu Burundi ruvuga ko abasegerereza hafi amajana atatu hamwe n'abana bo mu ibarabara aribo bamaze gufatwa hagati y'iminsi ya gatatu hamwe n'ejo ku munsi wa kane. Umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bwo gushyigikirana no gufatana mu nda Felix Ngendabanyikwa yavuze ko iki gikorwa kitazuhagarara gushika iyi ngeso yo gusegerereza hamwe n'abana bayerera mu mabarabara biranduwe Burundi mu Burundi. Kwiyerereza mu mabarabara bihanishwa umunyororo w'amezi abiri mu Burundi, nayo gusunikira abana batarakwiza imyaka bakajya gusegerereza bihanishwa gufungwa imyaka 15. Ngendabanyikwa yavuze ko abakuze bose bafatwa muri risekeza bazorengutswa imbere y'ubutungane, abana nabo bakazoca barungikwa mu bigo byagenewe kubitaho imbere yo kubasubiza mu mihana yabo. Muri Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko yiyemeje kurwanya kandi agatsinda umuhari wiyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo witwa Oromo Liberation Army canke OLA mu funyafunyo y'Icyongereza. Yagiriza uyu muhari ubwicanyi bubiri butandukanye bwabaye mu ndwi zitatu ziheze. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya Ethiopia ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaraga yashimitse ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'aba Amhara, avuga ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa byakorewe ikiremwa muntu. Ibitero biheruka byabaye ku munsi wa mbere muri zone ya Welega y'uburengero mu ntara ya Oromia. Abahasize ubuzima ntibaramenyekana igitigiri, ariko ni benshi. Ubwicanyi bwakurikiye ubundi bwabaye mu kwezi guheze. Ibitigiri bitangwa na leta muri ubwo bwicanyi bivuga ko abagabo bitwaje ibigwanisho bishe abanyagihugu 338 bo mu bwoko bw'aba Amhara. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, abajeje umutekano barabandanya guhiga abanyororo baharugwa mu majana batorotse inyuma y'igitero cyabaye ku munsi wa kabiri mu ibohero ry'i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu karere ka Afurika y'uburengero ISWAP mu majambo make y'Icyongereza waremanze ko ari wo wagavye icyo gitero. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari aranegura ashimitse iperereza ry'igihugu ciwe kuba ryarananiwe guhagarika iki gitero, ariko abamunegura bavuga ko ari we yananiwe kugarukana umutekano mu gihugu inyuma y'imyaka irenga indwi amaze ku butegetsi. Uru ruhigi rw'abatorotse rumaze gufata abashika 436 ku bashika 900 batorotse, ariko abandi barimwo abagwanyi ba Boko Haram 64 ntibazwi irengero gushika ubu. Ubutegetsi bw'amabohero buvuga ko abanyororo 879 aribo batorotse igihe abitwaje ibigwanisho baturutsa ibisasu kuri iryo bohero babomora impome zaryo, abanyororo babona guca bahita biruka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa mu yandi makungu hanze y'umugabane wa Afrika ni mu Bwongereza, inyuma yaho umushikiranganji wa mbere Boris Johnson atangarije jo ku munsi wa kane ko atanze imihoho umukandida wa mbere agomba kuzohiganirwa kuzomusubirira yamenyekanye. Johnson yatangaje ejo ku wa kane ko atanze imihoho ku burongozi bw'igihugu nubwo umugambwe yamukamu. Umushingamateka w'umugambwe w'abakonservateri uri ku butegetsi Tom Tugendhat yavuze ejo ku munsi wa kane ko atanguye imyiyamamazo yo gusubirira Boris Johnson. ikimenyesha makuru cyo mu Bwongereza Daily Telegraph cyanditse kivuga ko Tugendag yemeye ko azosubiza hamwe urunani rwegamiye umugambwe yamukamwo no gutangura gushasha. Asanzwe arongoye komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ivyimigenderanire n'andi makungu ntiyerekwa Ubushinwa, kandi yaraneguye katari gake uko leta yiwe yabyifashemwo igihe yakura abasirikare b'Ubwongereza mu gihugu cya Afghanistan.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevuga mu makungu kandi ni inama y'ibihugu 20 bitunze kurusha ibindi iri kwirahuza abashikiranganje b'imigenderanire b'ibyo bihugu bitunze, igaba iri kirabera i Bali muri Indonesia kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Abayitabye barimwo umushikiranganje w'imigenderanire wa Amerika hamwe n'uwa Burusiya. Amerika yiteze gushigikirwa n'ibindi bihugu byitabiriye uyu mubonano mu kunegura intambara Uburusiya bwateje mu gihugu kibanyi cya Ukraine. Mu gihe azoba ari muri iyi nama, umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken azorondera kandi kongera kugurura ibiganiro n'igihugu cy'Ubushinwa mu kuganira na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi. Nawe nyene hari haheze amezi bataganiriye inyuma y'icuka kibi cyatewe n'ibibazo birimwo Taiwan.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Bimwe mu bintu bikururira urugomo abagore mu Burundi harimo n'inzoga.
Uwo mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya, ndarika ngo ngomba ncumbe. Kuruba nuko yamarike akuye ku ziko acashuka ino amabere inda byose biramyoka n'amaboko.
Uwo ni umukenyezi uvuga ibyo yakorewe n'umugabo we wari watashye yasinze. Tukiri mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo yavuguruye ibiro by'ubuvugizi bwe. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba ejo yishinganye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, mugume hafi ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba uregwa ibyaha bya jenoside ejo yishinganishije ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yabwiye urukiko ko iyo avuye kuburana abamurinda muri gereza bamukubita bamuzeza ko aburana mu buryo badashaka. Eric Bagirubusa yari mu cyumba kiburanisha.
Uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwa Aimable Karasira uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza ntibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko, kumukubita, kwanga kumuvuza, kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa. Yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutanga ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato. Karasira yabwiye urukiko ko kubwo umutimanama we yumva ntacyo yishinja kubyaharegwa. Yavuze ko bwaheruka mu rugiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye bitari byo. Yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye. Yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi. Karasira yavuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri 1994. Yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana. Gusa ku bw'abagenzi be bafunganywe barimo Cyuma Hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri. Karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda. Mumboniye ntaho bitaniye n'ibyo yabonye muri 1994. Yavuze ko arindishwa utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye siviri kandi ngo arabatinya cyane. Avuga ko we na bagenzi be bakeya bafungiwe ahantu hihariye. Yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana aranyira ntiyumve. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira abura n'ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo. Urego yasubije ko niba nafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo. Yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo. Yabwiye urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha. Ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi. Yabwiye urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe. Yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga. Karasira yabwiye urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza wo kuguma mu bintu yita ikinamico. Avuga ko bishoboka kwazi n'imyaka azafungwa. Yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza. Imiburanire ya Karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nkaho avuga ko ku manza za politiki mu Rwanda kuziburana bisa no gutumwanya kuko ziba zararangiye kera. Ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu Rwanda byose nicyo kimwe byihorere. Umunyamategeko Gatera Gashaba n'umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. Yibukije ko kuva Karasira yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi. Mu mwaka ushize 2021 ibitaro bikuru bya kaminuza CHUK byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi 20 n'uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya Jenoside yanyuzemo. Gatera Gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka. Yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha. Umunyamategeko Gatera Gashabana aravuga ko Karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya. Yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira yagiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo. Gusa kuri Karasira n'umwihariko kuko nta nibanga ry'akazi ke gereza yubaha. Ubushinjacyaha buravuga ko iby'uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite. Nta byinshi bwavuze ku byo Karasira ashinja abamufunze. Bwisunze amategeko ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranywe icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi. Bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranye ibyaha by'ubugome. Bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba Karasira yakomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwemo umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe. Bwabwiye urukiko ko uburwayi afite butamu umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko. Iburanisha risoje, Karasira asabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi. Imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana. Yifashishije amagambo yo muri Bibiliya, Karasira yabajije umucamanza ati muzagezaho muci imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi. Umucamanza aramushimira. Karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza. Ubushinjacyaha umurega ibyaha bine: guhakana jenoside, guhishingira jenoside, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Uru ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, ariko Karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana. Icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya 11 z'ukwezi. Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo yavuguruye ibiro by'ubuvugizi bwe. Yashyizeho umuyobozi mushya w'ubuvugizi bwa perezida, ni Alain Diomède Nzeyimana uturuka mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibindi bisobanuro na Iroje Wirikaneza.
Alain Diomède Nzeyimana rero kuramutswa igisata cy'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze igihe kirekire ayicegera cy'umukuru w'ico gisata yabimazemo n'imiburiburi imyaka itanu. Ava mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahaturukanya kwigendera President Pierre Nkurunziza yari yanamugenye mu mabanga yarimo kugeza uyu munsi. Umunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imbere y'ukumenyekana muri politiki y'u Burundi yaravuye mu gihugu cy'Ubwongereza aho mbere yamusesanguzi mu bya politiki. Naho ku mbuga nkoranyambaga akunda kwandika kandi imworohera kuvuga indimi zitandukanye cyane azwi rwose nk'umuntu atarondogora mu majambo. Niyo umukuru w'ibiro yahora abereye icegera yaba yafatiriwe haba mu ngendo yaherekeje perezida canke ku bibazo babwirizwa kwishura ko avuga yaharuye kandi kenshi agakunda kwivugira mu rurimi rumwe ahasigaye akaronka amenyesha makuru kuja kwishirira mu zindi ndimi bifuza. Icegera ciwe n'umfaso na kiri muto Dorian Munezero nawe ziyakaba ari mu muhari w'abakenyezi ya rugamba. Abakenyezi muri CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 gihe haduka imvururu za politike zivuye ukindi kiringo canya kwigendera Nkurunziza cateye imari niho yamenyekana rwose. Yari amaze iminsi mike yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. yagaragaye kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nangurukana bumenyi yishurana n'abatavuganwa n'ubutegetsi ajana umunyamamazo nyinshi yo gushikira inzego z'igihugu aramenyeranye cyane n'amenyesha makuru kandi abaganiriza byoroshye nubwo atigeze yakorera ikinyamakuru na kimwe mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ababyeyi biwe baba kandi yanabiriwe yarahitoje mu matora aheruka mu 2020 mu nzego z'ibanze umufasoni Munezero asanzwe anakunda kumwenyura nk'uko izina ryiwe rivuga subiriye mu kibanza cyugiye kumutwara Radio Med Nzeyimana uwo mugabo nawe yaroye mu mabanga yahoramo wundi mufasoni Evelyn Butoyi kuva mu gambwe zende DFDD uja ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yahugiriye kikiganza ciza yaramukijwe amabanga yo kuva kuvugize b'umugambwe kugeza ku kuvugira president Evariste Ndayishimiye yaciye kukuba mushikiranganji ugutuma tumana kwa makuru amaposta n'urwaruka n'ubukenguza amateka umukenyezi Butoyi na wenyene adakunda guhandwa ku rurimi cyane yahoze hari umenyesha makuru mu kinyamakuru cha leta Rahon Vodi Burundi ukuvugira umukuru w'igihugu yabigiyemo president Mushaneva amaze amezi 10 mu mabanga kubico gihinze ko zibiri zakora mu bijanye n'ubuvugizi no kumenyesha makuru mu biro kwa president zaciye zivangwa igisata cyo kumenyesha makuru hamwe n'icumuvugizi wa president mu bisanzwe zari inzego zibiri zigenga imbere yuko president Eva jamu mabanga umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari Jean Claude Karegwande Nzako yagizwe umukuru w'ibiro bijejwe politike n'imibano mu biro kwa president mu gihe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru yari buri nyamitwe ubaseruke Burundi mu gihugu cha Ethiopia akana guhagararira imbere y'ibiro by'umuryango w'umwe bwa Afrika abagabo babiri uretse kuba kuwivata bose barazi ndimi kandi bakazivuga biboroheye nayo mu myaka bakoranye na nkuru nziza bari mu bafashwe na bamwe nk'inkingi z'ubutegetsi kuko haba mu gihugu hagati mu karere no mu makungu bitabagwa nabi kuvugisha itangazamakuru harimo n'ibinyamakuru bita ko ari bikorana n'abanzi b'igihugu no mu gihe habihirwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu 2015 nyamitwe we uretse ku mbuga nkoranyambaga z'inkuba ziremye yagumye asamiranira ku binyamakuru ku isi no mu gihe abasirikare na polisi bakuru bakuru bari babuze icyo bafata n'icyo bareka byari bigoye cyane ko Evelyne Butoyi yahonyora mu makanda ya nyamitwe cyane cyane ariko kandi na yakarerwa ugereranije n'uburambe bari bafise ni kumwe mu begereye sende DFDD atashimye kumwidondoro w'umenyekana yatubwiye undi umenyesha makuru wo mu Burundi yakorera hanze y'igihugu na wasanga n'ubwa Radio Med Nzeyimana ashizwe mu mabanga yo kuvugira president Ndayishimiye bitazomworohera kuko asanzwe atari imvuzi kandi atagononokerwa rwose kwishura ku bibazo ariko hari n'abandi bibaza ko umukenyezi Butoyi yahora avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo bagiye guhabwa yandi mabanga ubona ko kuva ava mu itangazamakuru uwo mukenyezi yatwaye inama mpanuzi wa jambo ya komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura mu burengero atarigira ahemukirwa na CNDD-FDD hari abari babwijwe ijya Amerika ko ashobora kurungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ya mugabo uko amateka bivuga nta burungikwayo batatorewe ku mushingamateka mu gihugu ciwe kiretse bamurungitse mu yandi mabanga mu byo gutunganya ibikorwa gusa ahandi ntibyoshoboka ni ku isoko ryacu byatubwiye haba umugambwe uri ku butegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe no mu byegereye uwasubirijwe n'abahawe amabanga izi mpinduka zatunguye benshi nk'uko umwe mu nshuti za hafi z'umwe yagenywe yabwijwe ijya Amerika eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi bimwe mu bitera urugomo rukorerwa abakenyezi mu ngo ni inzoga hamwe n'inzangano z'abakazana na banyirabukwe ibyo bivugwa na bamwe mu bagabo nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ikigo Humura inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda
nkuko bivugwa na bamwe mu bakenyezi bahuye n'amabi akorerwa mu ngo hagati y'abubakanye hari igihe bituruka ku kaboregwe ku bagabo bamwe bamwe nayo igihugu Sofia umukenyezi wo muri komine Giheta intara ya Gitega avuga ko gukubitwa n'uwo bubakanye mu gihe atashe yahimbye inzoga byari nk'ibya misi yose kandundura byagiye kuja habona igihe umugabo wiwe amususe kwa amazi ya marike agasha umubiri wose
gakuvaho ikigo Humura gitanguriye gacitura mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kuruba nuko yamarike akuye kuziko acashuka ino amabere inda byose biramyoka n'amaboko
ndakuraniwe Ernest umunega wa Sofia na igihugu na wenyene ntakana ibyo yakoze akavuga ko ibyo byose yabitegwa n'akaboregwe kandi yemeza ko uno munsi abyicuza
Narumuntu nyo inzoga yari nkore mu mubindi gukore mu bantu kanambeshira kabisa barahuyikira nyene barambikwa twaturinga twubumara mare nyene two kujana mu gasho kuza guterera uwo mwabanye aragoye arasaba humura ngo tabara mu mumborohoreze emyashase cyo barambohoze.
Nyuma yo gukorera amabuwo bubakanye Ernest ndakoraniwe yahavuye afatwa n'inzego z'ikigo Humura, ikigo citaho gutuza mabi akoregwa mu ngo kiri mu gisagara cha Gitega kugira ngo kimuhane. Inyuma y'impanuro yahawe n'abatanga muco bico kigo n'inyuma yo gufungwa amezi atatu, Ernest ndakoraniwe avuga ko uwo bubakanye yamubabariye kandi uno munsi ibintu bimeze neza mu rugo, akongera ko n'iterambere mu by'ubutunzi ryaciye giyongera. Uno mukenyezi wo mu ntara Muyinga nawe tutashimye gutanga umwirondoro wiwe avuga ko yakorewa mabi atandukanye n'umugabo wiwe abitumwe na inabukwe atigeze ashaka kwaza mu rugo rw'umuhungu wiwe. Ibyo yakoregwa byose kwari kugira ngo ateyomoke, ariko yagumye hagaze kuri ya mvugo y'ikirundi ngo niko zubakwa.
Nabayeho nubatse n'umufasha wanje, umuntu agaca gutegeka ko ucuri ku mutwe hasi akarangura icakuvanye kwa so na nyoko, wewe amaboko n'umutwe uri hasi nawe ari hejuru, hamwe ubugingo bwiwe n'ubwanje buriko burahura numva ubwiwe umengo bugarukiye mu kanwa.
Uwo mukenyezi yahavuye atsinda ubwoba yitura ikigo Humura, uno munsi kikaba kiriko kiramufasha kwitura ubutungane, kumuvura ku mutima no ku mubiri no mu kumuha ibindi bya nkenegwa kugira ngo abeho, kuko yomotse atanagahuza janye. Muganga Aridamana riyo arongoye ikigo Humura avuga ko bafise ibisata byose nkenegwa kugira ngo bafashe ababitura.
Abo bantu iyo batwituye rero tubafasha ibyo byose bakeneye kugira ngo bashobore gutera. Ikigo Humura ni ikigo gikwiye, aho turafiseyo abaforoma baca bafasha abituye ndetse n'abaganga, turabafisemo mu OPG Inyamiramabi ikifasha ko ibintu byose uwahohotewe n'uwafashe ku nguvu abakeneye turabifise mu kigo Humura tubimufasha.
Ikigo Humura cyatangije mu mwaka w'2012 kumfashanyo y'ishami rya ONU gitaha ineza y'abakenyezi FENUAPE. Kuva cyuguruye imiryango haraciye imyaka 10, kimaze gutunganiriza abacitura barenga gato 11,000, muri abo 2,460 akaba ari abagabo bakorewe amabi n'abagore babo.
Leta ya Tanzania yahamagarira impunzi z'Abarundi gukurikiza neza amategeko y'igihugu bahungiyemo no gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza hagati yabo n'abaturanyi, kugira ngo leta igabanye ibihano barimo gufatirwa muri iki gihe bihamagarira impunzi gutaha nubwo ku bwazo zibona ko icyo zahunze kitarakemuka. James Joven abafitiye inkuru.
Iyo ngingo yemezwa n'umuyobozi wa leta ya Tanzania ashinzwe impunzi mu ntara ya Kigoma, Bwana Hashim Igwe, mu nama n'abanyamakuru yabereye muri komine Kibondo kuri uyu wa kane. Nyuma yaho Hasel heruka guhamagarira leta ya Tanzania guhagarika agakinyizo n'ibihano yama yatanze ku mpunzi z'Abarundi kugira zitahe naho bitemewe n'amategeko agenga impunzi. Bwana Igwe yavuze ko zimwe mu mpunzi zahunganye ibigwanisho zikora ibitero mu nkambi no mu baturanyi bigatuma umutekano uhungabana, konona ibidukikije, kwica inyamaswa mu mashyamba y'ibikoko ari hafi y'inkambi, kutumvikana n'abaturanyi no gutoroka inkambi bajya mu bindi bisagara bya Tanzania ari bimwe mu bibazo bituma leta ishakisha umuti wo gutahukana impunzi zose.
Kusa mkimbizi atakiwa ashimisha hela za nchi, kama mwananchi mwenyewe anaweza kuheshimisha hela za nchi na mwenyewe ndi mgeni ndo lazima ashimishe.
Impunzi hiyo hose ituye bisabwa ko ikurikiza amategeko y'igihugu yahungiyemo barabakide kuva mu mwaka w'igihumbi 1972. Minsi yose twarabana neza, ariko izi mpunzi zo muri iki gihe ziragoye cyane. Abenegihugu barakurikiza amategeko y'igihugu cyabo, ako impunzi yo yahonyanga. Ibihano bariko barabona bivana n'ubugabe bwabo. Twarabakiriye neza, ariko hari abaje bazananye n'ibigwanisho.
Yumvikanishije ko leta ya Tanzania isanga atabuhungiro bwa minsi yose bubaho, gusa buri kintu gifise amaherezo yacyo. Gihe gikorwa cyo gutahukana impunzi zose kitarashika, yasabye impunzi gukurikiza amategeko yose yagenga impunzi mu korohereza leta ya Tanzania kugira igabanye ibihano byo kuburabuza impunzi.
Kubera buri kintu gifite amaherezo yacyo, ubuhungiro ni ikintu cy'umwanya muto, si cya minsi yose. Ku bw'ibyo leta ntirahindura ingingo yayo. Minsi yose duhimiriza impunzi zitahe zijye kubaka igihugu cyabo, n'abarongozi badukuriye minsi yose bafise nico gikorwa bakora gusa dusaba impunzi gukurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo
naho biruko hafi igice kimwe kwijana nibo hanini bagirizwa guhungabanya umutekano no kudakurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo abageze mu zabukuru abagendana ubumuga abana hamwe n'abakenyezi kenshi usanga batekanye mu nkambi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kubwiyo mpamvu basaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye kugira bareke gufatira ibihano impunzi zose kandi atacu zagirizwa Ubitegeye dukura ku gipolisi muri komine Kibondo hafi impunzi 70 zirafungwa mu gashoburu mwaka zagirizwa amakosa atandukanye harimo guhungabanya umutekano gutoroka inkambi n'ubusuma bukabije nacyo ni kimwe mu bibazo bituma leta ya Tanzania ikenera gutahukana impunzi zose naho benshi mu bafungwa bidoga yuko bahorwa ubusa cyo kimwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi nayo ihamagarira impunzi zose gutahuka intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma Yeremia Kekenwa hamwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye hafi buri mwaka bamabagiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu guhamagarira impunzi gutahuka kuva muri komine Kibondo mu ntara ya Kigoma James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Mwari muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye cyane kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.